iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nyiri w'inshuti mwese duteramanye i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa kabiri tuganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme. Ngwamuzi umuntu yikeka ubugwayi bwa kanseri yo mwibere canke yifuza kwipimisha iyo ngwara. Ishirahamwe muzima kungurijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko kanseri yo mwibere ikarira cyane abakenyezi mu bihugu bitandukanye. Uko kwezi kwa cumi kukaba ariko ibihugu bimwe bimwe ku isi byijukira kumenyekanisha no kugwanya iyo ngwara. Ni ngwara ishobora kandi no gufata abagore n'abagabo bose. Nivyo tugiye gushingira nino rero mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Muhamagare nkuko bisanzwe, muterere ibibazo n'ibyiyumviro nkuko bisanzwe. Facebook yacu aho mushaka gushikiriza ibyiyumviro byanyu tukabishikiriza mu kiganiro ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Ikaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bibazo bya kanseri, cyane cyane kanseri mu ibere. Reka kumbure turafite akabazo mu buhinga bw'ivyuma, tubanze twumve akariko tugakemure muradutunga. Turagaruka mu kanya, reka tugaruke.
Ijya ariko mata iki mwinyeje ariko abanya bugongera ntabwo njya mbizera muri abanya mizo
ngo jewe duwe nuko
yego rata urumujya rusangi kazi kuko ni bagenda binyozora nka sabo
ari kabira simuhumura kamana
shofe wenda bona shaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwe tu ni bugo
ndiye bugo
wiki nuko mbwa ko buri wese muri twebwe yaje yibeshya ku wundi ya pa Combo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayivugaho na
La Benevolencia Rola.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muradutunga akabazo mu buhinga bw'ivyuma kakemuwe. Ni mu mwanya rero mwumva ikiganiro muri isanga muyumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ishirahamwe mpuzamakungurishejwe amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko kanseri yo mu ibere ikarira cyane abakenyezi n'abigemeye mu bihugu bitunze n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Ibyo rero ni mu gihe unyari mu kwezi kwa cumi aho ibihugu bitandukanye ku isi byibutsa akamaro ko kumenyekanisha no kugwanya iyo ngwara. ni mugihe kandi ibitaro Tanganyika Hospital mu Burundi biriko biratunganya isekeza rya gatatu ryo gupima abakenyezi bimenyesha ko mu myaka itatu iheze abantu bashaka ku 555 batowe kanseri mu ibere niyo mu bwinjiriro bw'igitereko tugiye rero guca irya nino iyo ngwara mu kiganiro muri sanga muri aka kanya kugira ngo twumve byinshi muganga Negani Imana Gustave yanonosoye kuvura ingwara ya kanseri agiye kudufasha kutahora byinshi kuri ingwara no kuri gusekeza ririko ribera kuri Tanganyika Hospital mu Burundi. Reka nungire ndabibutse yuko mushobora kwandika kuri Facebook yacu ibyumviro byanyu canke ibibazo byanyu tukabishikiriza muganga mu kiganiro. Adresse yacu ya Facebook ni Radio Yacu VOA. Radio Yacu VOA. Ikaze neza mwese. Muganga tutarinze kurandira tubahaye ikaze cyane mu kiganiro muri sanga muganga kaze neza. Muratwumva?
Ego ndabumva, sinzi ko nanje munyumva.
Ego cyane. Ego. Ego turabumva cyane muganga murakoze kubona mwafashe kano kanya ko kuganira natwe kuri indwara ya kanseri yo mwibere no nyumubwinjiriro bw'igitereko. Turumva kandi ko muri ko muragira nisekeza ibyo kupimisha iyo ndwara kumure no kwivura. Reka duheraho muganga iryo sekeza gifashe gute muri iki gihe ibintu bimeze neza.
Murakoze cyane kuri kano kanya mumpaye. Nibyo nkuko mubivuze hano ibujumbura kuri Tanganyika Hospital turafite isekeza tumaranye iminsi kuva ukwezi kw'icumi kubitangura isekeza rijanye no gusuzuma be no gupima kansere y'ibere ku bapasoni bafite imyaka 40 kuduga cyangwa bari munsi y'imyaka 40 mugabo baba babona ko ku ibere ryabo hoba hariho akabazo kabateye amakenga rero komo mbadi niko byifashe reka ndababwiye ko byifashe neza isekeza ryari itabwe turimo turaronka abapasoni benshi batwitura barengeje iyo myaka 40 mbere n'abari munsi yayo benshi barimo baraza turimo biho biragenda neza nkuko byatekanijwe nta ngorane n'imwe turimo turagira hanyuma kandi ubutumwa nkuko twari twabutanze niko bwatanzwe harimo haraza nyene abo twari dukeneye ko baza.
Kuva mu gitangura muganga indwara ya kanseri abantu kumvure mu gitangura bashobora kuba bataza ku bwinshi mubona batera biyongera canke batera bagabanuka uko mugenda muravura indwara mu gihugu.
Abagwayi bica bari nosekeza bo ubwabo batera biyongera. Icambere cyo nuko mu Burundi kanseri ni indwara itanguye kumenyekana cyane kubera yuko baba bahinga banonosoye ibyo kuyivura baratanguye kuboneka hanyuma kandi n'ibitaro bisanzwe bivura indwara ya kanseri mu Burundi naho bitamaze imyaka myinshi biratanguye najo nyine kuboneka kuburyo rero ubu kanseri kitakiri ikibazo cyane cyane kumwe bahora bavuga kera ngo urwaye kanseri abapfuye uno munsi barafise abaganga bakagira n'ibitaro bo kwitura rero n'iyi kampanye baraza ku bwinshi barimo barita bakabisa ku bwinshi kandi bava mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi.
Ni byiza cyane birumvikana muganga ko abantu barafise icyizere yuko iyo bagwaye atari urupfu. Abandi rero dusubira inyuma muganga utubwire udusigurire muri make kanseri yo mu ibere ni kanseri bimeze gute. Turamaze kugira ibiganiro nk'ibi ariko abantu benshi baracafise ibibazo kuri indwara ikitera ikituma kumbure baraza kubaza ibibazo mu kanya karindira abanyonyi bijwi rya Amerika ariko tubwire muri make kanseri y'ibere iba ari kanseri iteye gute muri make.
Bo kanseri y'ibere icambere no banda kubwira ni kanseri igwiriye cyane ku isi. Ngerageje kukubwira nk'ibiharuro nuko mu bapasoni 8 umuntu yobaboneye rimwe ibyigwa byerekanye ko n'imiburiburi umwe muri bo azoshobora kugwara kanseri amaherezo. Icyo rero kikwereka yuko hari kanseri nyinshi hanyuma kandi ku isi irahitana abantu batari bake ku buryo byateye amakenga abantu benshi bagaca bashyiraho uru rutonde rwa October Rose bwo kuyipima ni ibintu biri ku isi yose si kuri Tanganyika gusa buri kwezi kw'icumi ku isi guharikwa kupima kanseri y'ibere. Iki rero kanseri imeze gute? Kanseri y'ibere ni kanseri ifata igihimba cy'ibere ku bagore, ariko kandi irashobora no gufata abagabo kuko n'abagabo barafite ibere ritoya kumuri ridateye imbere nka kujya kw'abagore, mugabo naryo rirahari kandi naryo nyine yashobora gufatwa na kanseri. Hanyuma rero kanseri y'ibere ndabigusigiye neza ni kanseri iri mu migwi iri uburyo kubiri. Hariho kanseri yaduka, kanseri nka kujya umuntu avuka akabaho agakura, hanyuma ari maregereza imyaka yo hejuru ukazubona yarwaye kanseri mu ibere. Hariho rero n'izindi kanseri z'ibere zifata abapfasoni cyangwa abakobwa bakiri bato munsi y'imyaka 40 nazo nyine zirabaho. Mugabo rero izi kanseri zifata abakiri bato byagaragaye yuko kenshi ari kanseri zijya z'uruhererekane bwo mu miryango, usanga umuntu yara afise ari wabo nka nyina canke nyina abo n'abandi bagwaye kanseri y'ibe, ugasanga rero hari hakantu mu mubiri w'abantu bavukana bateri yo kanseri, ukazobona rero umuntu rayo yarwaye. Irangwa cyane nuko ikigaragara hakiri kare umuntu akiri umujene munsi y'imyaka 40. Kanseri rero nuko imeze, ngerageje kuvuga nk'ikiyitera biragoye kuvuga, mugabo nagenda kubwire yuko muri rusangi cyo kimwe n'izindi kanseri zose burya umubiri umubiri urasanganywe ibintu bibiri bihambaye. Icya mbere ni uko umubiri burya ugizwe n'uduserire twinshi tujya bita utunyangingo nyine mu kirundi, ngerageje kubivuga gutyo. Utwo duserire rero umubiri urasanganywe n'ubundi buhinga bwo kumenya ko kononekaye. Kononekaye umubiri ugasanganywa n'ubundi buhinga kandi bwo gushobora kugasanasana iyo kononekaye. Kanseri rero iterwa n'igihe umubiri udashoboye kumenya ko akanyangingo kawo kononekaye, canke ukamenya ko kononekaye ntushobore kugasanasana. Kano gaserire canke akanyangingo mu kirundi gahejeje kononekara gutyo kigate, hanyuma kandi ntigasanasane n'umubiri, kaca karonka ubushobozi bwo kwigwiza inshuro nyinshi, kakigwiza cane hanyuma kakazokira kavamo akabyimba. Iyo rero bibaye mu ibere uzubona akabyimba kadutse mu ibere canke bikaba mu kindi gihimba, byose kanseri mu isanzwe zibaho gutyo,
yego,
biterwa n'ukononekara kuko tunyangingo tugize umubiri.
Birumvikana. Murakoze cyane muganga. Birahaye abanywanyi batwumva kumureje kugira ko bakubaza ibindi bibazo. Twari twabajije kuno ku rubuga rwacu rwa Facebook, niba abantu bafise umuntu bazi agwaye iyo ngwara canke bakeka kuba bayifise, ku mirongo ya telefoni twatangiye kuronka abanywanyi b'ijwi rya Amerika bahamagara ku bibazo n'ivyumviro. Turafise Jean Bimenyimana, amahoro neza.
Amahoro cyane mu menyesha makuru.
Uraho urakomeye.
Ndashimye Imana.
Ikaze neza, ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego, twebwe turi Bujumbura mu Burundi. Jyewe nagomba icyumviro uyu muganga w'indwara ya kanseri. Ariko nubwo biba biri uko kose, hari n'abandi badashikirwa kuko ibyo himiriza nko mu gisagara aho mbaye mbona yuko itagenda neza, kuko sindabona umuntu aza kubitwigisha kugira ngo tumenye uko ifata n'uko bigenda.
Murumvise ariko ko kuri Tanganyika Hospital ariho biriko birabera?
Ego cyane, ndabyumva. Impamvu nari ndabivuze uko ni uko nari nsanzwe nzi umudamu yaheruka kwitaba Imana nawe yahitanywe na kanseri. Ariko yari nzi muserereza ku mpamvu atigeze aronka inyigisho amenya ati mbega ifata gute cyangwa bigenda gute. Rero yageze kujya kwa muganga baramubwira ko yasinzikaye hama mu nyuma aritaba Imana. Rero ibyo himiriza jyewe nk'icyiyumviro notanga ni uko bogwiza abantu mu makaritsiye bakabyigisha mu ngo nka kurya mu ngo n'imiryango basanzwe bigisha, nk'iyo haje ikintu kibi mu muryango cyangwa muri karitsiye Jewe nicyo cyumviro nari ntanze. Ndaba murakoze.
Murakoze cyane Jean. Murantungane na kwisegene bari bambyizina ni Jean. Jean niwe twari turi ko turavugana Jean bimenye imana. Urakoze cyane. Erika. Neka twakire Norbert mbere yuko muganga bishirira icyarimwe. Norbert ikaze neza.
Ikaze murakoze cyane.
Mhm.
Nana mbere ko mwanze ndashimire.
Murakoze.
Ikiganiro ni sawa ni cyiza ariko ushaka kubaza uwo mugabo ndagusenga
muganga arahari
yego namubaza nise kanseri ko ikunze kwibasira cyane cyane igitsina gore iterwa n'iki cyane abagabo kuki itabafata cyane ikindi nkabaza mbese umuntu wenda w'umudamu urwaye kanseri akagira akaba wenda afite nk'umwana yonsa ariko mwibera akatazamo kanseri amwonsa icyo gihe umwana akomeza konka cyangwa se umwana bahita bahagarika akonka ibere rimwe nanone kanseri ikintu yindi mubaza kanseri yenda y'ibibyimba byo mu muhogo ishobora kubagwa ikaba yakira
kanseri yo mu muhogo kumbure
muganga ashobora nanone burya nagira ngo ame emosiyo ambwire uko bimeze
urakoze Norbert
ikindi rero wenda umuntu yatangana nk'izindi nama nk'abaganga bajye bashishikariza ahantu wenda ahurira abantu benshi mu masoko ahantu mu nama rusange yase sinzi niba i Burundi naho haba inteko wenda z'umudugudu sinzi ukuntu wenda aho zibasise bajya baganira ku iyo ndwara noneho n'abantu bakabasha kwisuzumisha bakamenya uko bahagaze murakoze cyane
namwe murakoze Norbert muganga duhereye ku kibazo cha Jean Bimenyimana wewe avuga ashimitse ko byoba byiza abantu bagwiriye mbega muri kino gihe cyane cyane mu kwezi kwa cumi ibindi bikogwa uretse sekeza mwaba muri ko murafasha kugira ngo iyi ndwara imenyekane mu kibano byo bari ibihe hama Norbert turaje ku bibazo byiwe nawe nyine
bon murakoze cyane ndamushimiye na Jean yabagije ivyo bibazo kimwe mu byo mwomenya nuko Tanganyika Hospital urumva n'ibitaro bisanganywe iyo service yo kuvura kanseri. Rero hambavu y'ibi bikorwa bya Octobre Rose turimo turakira n'abandi bagwayi dusanzwe twakira bagwaye indwara ya kanseri tukabatunganiriza kuko ari byo dusanzwe tujejwe kuri iyo service yacu. Hari ama service menshi mugabo urumva na kanseri irahavurirwa. Rero turimo turakira abo bagwaba abapasoni batwitura baje kwipimisha aba baza kwipimisha mu bisanzwe ntibaba bagwaye babaye bagwaye naho baba batazi ko bagwaye rero aba tubakira ukwabo tukabapima hanyuma tukaraba uwo dusanze ayigwaye tugashyira ku rutonde w'ingene ibyo kumuvura bica bitangura hanyuma uwo abari bamaze kugwara nabo basanzwe bagwaye abo bobo turabafise mu rutonde rwacu baraza kuri rande butuba twabahaye tukabandanya nabo nyine tubakira urumva nuko turimo turabikora hanyuma yabagije n'ikindi kibazo ngo gusansibiriza canke kubikwiragiza ngo ntibyoba bitagenze neza nibaza yuko gusansibiriza bitegeza kubandanya kandi bigakogwa iminsi yose kuko iyo sekeza rizomara ukwezi kw'icumi rero gusansibiriza birabandanya nimba hari bitarashikaho nabo nyine azoshikirwa kumburana na byumvise ubu nace nabo nyine adufasha kubikwiragiza kuko ni umuntu umwe abimenya akabibwira uwundi gucyo bigatinda bikamenyekana hose
ego hama Norbert wowe babaza ati mbega ni kubera iki ko kumbure abagore n'abagabo bose bafite amabere mugabo ugasanga umugore niwe cyangwa umwigeme niwe asinzikazwa kurusha cyangwa abafise novuga pana mahigwe mugabo uburyo bwo kwigwara kurusha abagabo ni kubera iki
yo namye najya bibabwiye yuko burya umugabo n'umugore bose barafite amabere mugabo ko ibere ku mugabo ridateye imbere hanyuma kandi ibere ingene rikora ku buzima bwaryo bwa misi yose rikora rifashijwe n'inkabuzo bita hormone zihingurwa n'udusaho twintanga z'abagore bita overe. Overe rero ku bagabo ntazihari, ariko abagabo barafite ahandi hava izo hormone z'abagore nyene mugabo ku rugero ruto cyane, nicyo gituma n'ibere ryabo ridateye imbere. Iyo rero nk'i iserire kujya nabivuze cyangwa akanyangingo ko kwibere kononekaye, izo hormone mu bagore kubera ari nyinshi zica ziga kabura cyane, kakigwiza gashimitse kandi kanyarukije ku rugero runini gusumba uko biba ku bagabo kubera izo nkabuzo ku bagabo hoho ari bakeya. Hanyuma rero cyerekanye yuko ku bagabo kenshi umugabo arinza rwara kanseri y'ibere biva ko ari kanseri y'uruhererekane rwo mu miryango. Mbere nko mu bihugu biteye imbere hagize umugabo arwara kanseri y'ibere, abo bavuka n'abandi baca hashyirwaho urutonde rw'uko bazopimwa kugira ngo batangire gukurikiranwa hakiri kare, kuko biba ari ikimenyetso kitabesha yuko iyo kanseri ari iyo mu muryango gusumba uko yoba kanseri yadutse gutyo gusa.
Hama ati mbega ni kubera iki? Kumbura bivuze ati iyo umuntu agwaye ikanseri mu ibere rimwe, ati irya rindi rashobora kubandanya byonsa canke kumbure n'iryo rigwaye, abaza ati bigenda gute iri kuronza?
Kanseri umuntu agwaye kanseri ku ibere rimwe, irindi mu bisanzwe riba rikomeye. Igishobora kumbure gutera ingorane ni imiti dukoresha mu kuyivura, kubera yoyo umuntu tuyihaye irashobora kumutera ingorane umubiri wose, bijya bita toxicity. Ni ukuvuga rero hariho imiti yose ku muti wose duha umupfasoni agwaye kanseri, turabanza tukaraba ingaruka wogira ku mwana igihe yoguma yonka narijya bere rindi ritagwaye, kugira ngo iyo miti ntihave nawe ari umwana imugira ku ingaruka kubera arimo aronka nyina agwaye kanseri kandi ari ku muti. Mugabo nk'umugore ataratangura umuti mugabo agwaye kanseri, mu bisanzwe ibere rindi ritagwaye riba ryigenga kandi riba rikomeye, nicyo gituma umwana arimo aronka nta ngorane na ntoya byomutera, mugabo ntitwomuhanura na gatoya kumwonsa ibere ryamaze kugwara.
Murabyumvise ko umubyeyi yobandanya konsa ibere bitagwaye, ariko kumbure tukanavuga ko nawe ibyo nyine yobanza akaripimisha, sivyo ga muganga?
Yego, nayo nyine turaripima. Mu bisanzwe mu gupima kansere tuyitoye, naho irindi ryoba ritagwaye nayo nyine turaripima, hanyuma umugore tukamuha inyishu y'amabere abiri. Niko byama bigenda misi yose. Hanyuma kandi iyo dutanguye kumuha umuti turashobora kumubwira ziti uyu muti tuguhaye ntubereye gufatwa uri muronsa. Kumbura umwana bagashobora kumuronderera ibindi yofungura canke ari nk'amata yakiri muto cyane canke ibindi byo kurya yofungura, mugabo kugira ibandanye yonsa tubanza kubimubwira twebe kibandanya canke reka.
Ego yabajije kibazo ariko kumbure kitajanye n'ikiganiro cy'uno musa, abaza ati kanseri yo mu muhogo yoyo nayo nyine murayivura murayibaga biba bigenda guteje mu majambo make?
Nta kanseri ni imwe muzibaho zimaze kumenyekana gushika ubu itavugwa. Ikihari gusa dushaka kwatahura ibyo yavuze ngo mbega barayivura igakira kanseri. Ikimenyekana mu bisanzwe turagira ibipimo byose kugira turabe urugero igeze ko kanseri, rero usanga ziri ku rugero inkungero zibiri. Ubwa mbere ni uko ushobora gusanga kanseri ikiri aho nyene yatanguriye, ikindi gihe ugasanga kanseri yarasanzaye mu mubiri ugasangira amaze kuva aho yatanguriye ikazana utundi dukanseri duto duto hirya no hino bita ama-metastase. Rero uko gihe indwara ikiri aho yatanguriye n'indwara imaze gusanzara ntibivugwa kumwe. Iyo itarasanzara tuyivura dufise ihangiro ryo kuyikiza bino bita intention curative. Mugabe yamaze gusanzara mu mubiri tuyivura tudashobora kuyikiza, ahubwo tukayivura kugira ngo tuyihagarikire aho nyene igeze, umuntu niyaba atarasinzikara bace babana amahoro nk'uko kw'indwara zidakira zose nka za diabete za hypertension. Donc umuntu bakabana na kanseri ntisubire kurenga higeze bakagumana, hanyuma umuntu nimba bisabye kwa apfa akazopfa yashikanye imyaka yigiye haruguru cyane nk'abandi bose.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Reka tubandanye twakira undi munywanyi umusaza w'ijwi rya Amerika. Ikaze neza.
Amahoro.
Amahoro neza.
amahoro y'Imana bane namwe
twese twese.
Nitwa ndizendore ndi gicumbi muri byifite muri byu muri byumba mu Rwanda. Rena nde ndashimira umutumirwa kuko kutubwira byinshi byerekeye kuri iyo ndwara ya kanseri y'ibere, kuko kanseri y'ibere iteje ikibazo ariko ugasanga noneho abayirwara kenshi kenshi ni abigeme cyangwa se abakenyezi, abagabo ugasanga nta n'ubwo ugasanga ni bakeya kandi impamvu arazisobanuriye. Ese nkamubaza umuntu yakora iki kugira ngo ayirinde, kugira ngo icyo yakora kugira ngo ayirinde cyenose aramutse ayagiye ko yirwaye yipimishije cyangwa iyo dukibwo ikiri hasi icyari yakura ese yiravuga izakira atubwire n'uburyo umuntu yakora kugira ngo ayirinde uburyo n'ubundi yaba yizeye yuko ubwirinzi bwe buzatuma atajya gushobora kwakwandura kurwara kanseri yibe atubwire.
Urakoze.
Cyo cyo cyane kumvikana.
Ego kirumvikana cyane, kirumvikana cyane ko muganga yari yatubwiye yuko hariyo kanseri zibiri, muganga aravuga ati hariho imwe iza nk'icaduka n'iyindi iva mu miryango. Muganga arabajije ati none umuntu yo yirinda gute kumbure hama amaze kumenya yuko ayigwaye yokora iki buno nyene?
Kugira ngo nishure ico kibazo nobanza nkamubwira bimwe bimwe mu byikekwa ko byongereza ibyago byo kugwara kanseri, kanseri y'ibere cyane cyane. Rero muri mu bintu bitera kanseri cyangwa byongereza ibyago byo kuyigwara hariho ibyo umuntu ashobora guhindura, ashobora gukorera ko kugira ngo ayirinde, ni ibyo mu gifaransa babyita les causes modifiables. Hariho rero n'ibindi bintu umuntu adashobora guhindura kugira ngo yirinde kanseri. Nk'ibyo adashobora guhindura, icya mbere gihari ni imyaka. Urabona kanseri mu bisanzwe irabangamira cyane umuntu atanguye gukura mu myaka, kubera ko umubiri bujya niho utangura gutakaza ubushobozi bwo gukontorora bimwe mu biwugize, bigatuma rimwe na rimwe n'utunyangingo twawo twononekara ntubimenye. Rero imyaka ni facteur de risque cyane ikintu cyongereza ibyago byo kurwara kanseri. Icyo rero ntigishobora guhinduka, umuntu arimo arakura ntashobora guhagarika imyaka y'undi guma hiri eka umuntu ateza kuguma akura, niko bimeze. Ikindi umuntu adashobora guhindura ni ibyo by'uruhererekane bwo mu miryango. Urumva waragwa nk'umuryango wanyu urimo umuntu arwaye kanseri ifite ako kantu gatuma iguma ihererekanwa n'abantu bavukana, icyo ni ikintu udashobora guhindura. Kuri aba rero bafise kuri ibyo bintu bidashobora guhindura ushaka kuyirinda ugira gute, ni uko ushyiraho urutonde rw'uko niwa kwiza imyaka runaka uzotangura kwegera abaganga bakagupimira iyo ndwara nk'uko turimo turabikora mu irisekeza turimo, kugira ngo basanze iyo kanseri ihari bayibone ikiri hafi gutyo bayivure bashobora kuyikiza. Hariho rero ibindi bintu umuntu ashobora kwirinda. Icya mbere nk'akarorero ni ibintu bijyanye n'ibyo dufungura. Mu bisanzwe abantu muri ino minsi ubuzima buragoye, dufungura nabi, ugasanga turimo turarya imfungurwa zitagiramo zijya ndemamubiri zose, zijya ntanganguvu bavuga n'izo nsanganyangaburo. Nicyo gituma rero duhanura abantu yuko bafungura neza kugira ngo umubiri nawo bagufashe gukomera. Ku buryo rero umubiri iyo ukomeye urashobora kwirinda indwara nyinshi zishoboka na kanseri irimwo. Ikindi tubabwira ni nk'abantu babyibushe cyane. Abantu babyibushe cyane n'abantu mu bisanzwe bashobora kurwara indwara nyinshi. Umubyibuho urenze nawo nyene ni ikintu cyongereza ibyago byo gushobora kurwara kanseri y'ibere. Bano rero urumva abantu turabasaba cyane yuko botangura gutunganya neza ifungurwa bihereza kugira bajye indyo yuzuye, kugira bayivuga mu Kinyarwanda. Ikigira kabiri, abantu bogerageza kugira ibiro bibaye abaye bishobora kubana neza n'amagara yabo. Tuguze ibiro bibaye abaye ni uko boza baririnda umubyibuho urengeje. Ibyo nabyo biri mu gufungura, biri mu kugira imyimenyerezo ngororamubiri, biri mu kugira donc icyo bita higiene de vie imeze neza, abantu bakagerageza gufasha umubiri wabo kugira ngo umererwe neza. Nubabwira rero yuko ari gukora amasiporo, ukamuragira siporo birarinda indwara nyinshi kuko bikomeza umubiri, hanyuma kandi umuntu akitwarika gufungura neza kuko nabyo nyine birakomeza umubiri, bigatuma nawo ubasha kwicungera ukirinda n'indwara nyinshi na kanseri idasigaye inyuma.
murakoze cyane. Duhakajyo undi munywanyi Eric ku murongo wa telefone. Uraho neza Eric?
Ndi kubumba batezende, ndi kubumba narakurikiranye. Ariko nje nari kubasaba ibitekerezo. Kiteye damu urwaye imyaka itatu irashize, ariko imiti turagerageza, ariko ntibyemeraga. Ariko niba ari kanseri, niba atari kanseri, ntabwo turamenya neza. Ndihamikorera mu muryango.
Eric, biriko biragorana gato kukumva. Waravuze uti mufise umugwayi amaze imyaka itatu ayigwaye afata imiti, ariko mutazi neza niba ari kanseri.
Mpamve tuzi niba ariyo, kuko turavura ikoro hati na nyuma yo kwezi cyangwa neza rikongera rigatomboka. Ubwo turi kubasaba ibitekerezo muri make icyo mwadufashaho ni iki.
Eric, yoba yarapimwe uwo murwayi? Umugwayi yoba yarapimwe iyo ndwara ya kanseri, muganga yoba yaramusuzumye?
Oya, yarayipimye, ntabwo yari yaje, ntabwo ariyo. Ariko iherezo rigomba kuza, kuko byanze kumva imiti itinze byanazamo kanseri.
Muganga muri icyo gihe Eric arabajije ati barafise umuntu arwaye ariko basanze atari kanseri, ikibazo afise mu mwibere ntikiriko kirakemuka. Eric, guma ku murongo kumbure, muganga arashobora kukubaza ibindi bibazo ku bijyanye n'umurwayi wanyu. Muganga, wumva iki kibazo kiba cyifashe gute, kuko bafise amakenga yuko iyo ndwara ishobora gucikamo kanseri?
Icyo numuhanura uyo ni uko sinzi afite icyo ntazi, sinzi ko ari umuganga. Mugabo niyo aba atari umuganga arimo aravuga gutyo, ni umuhanura cyane yuko yoza kwa muganga kugira ngo abaganga nabo barabe neza ibyo bintu ibyo ari byo. Hanyuma kanseri zose ziza zimeze nk'ibihimba zifata abantu nyine, n'ibihimba by'umubiri rero. Mugabo, hariho n'ibindi bihimba usanga atari kanseri. Kugira ngo ndamufashe uyo, kubera turi ku radio, hariho ibidakunda ko numubwira. Mugabo aje nko kwa muganga kandaba twovugana, mugabo nagiye ndamubwire yuko kanseri ibonetse, akantu kabyimbye kose kabonetse. Icya mbere dukora, tugira icyo bita biopsi, tugakurako agapande cyangwa akabunguka gatoya, tukagatwara kugapima muri laboratwari zabigenewe. Hanyuma laboratwari nizo zonyene zishobora kutubwira ziti aka kantu kabyimbye ni kanseri cyangwa siyo. Hanyuma rero dusanze ari kanseri, hari ibindi bipimo dukora kuri iyo nyene, kugira ngo tumenye ubwoko bwayo, tumenye ibintu nyamukuru byayiteye bishobora kubona. Tugerageje gushyira kure cyane bimwe bita analyse molecule cyangwa imino istoshimi. Ibyo tukabikora kwa muganga hano kuri Tanganyika Hospital, ibyo turabikora. Ndakeka ko no mu Rwanda bafite ibitaro bivura amakanseri, kuko imbere y'uko twe tuza gutangura i Burundi, Abanyarwanda nibo bari imbere yacu babikora. Mugabo ubu natwe turabahambya. Rero uyo niyiture ibitaro bimwegereye bivura kanseri, ntaje ku bitaro ibyo aribyo byose, yiture bijya bitaro nyene bivura kanseri, bamufashe kwiyumvira iby'uwo murwayi wiwe.
Murakoze cyane. Muganga, muravuze ati biopsy ni imwe mu buryo bwo gupima iyo kanseri, nibwo buryo bwonyine biba bimeze gute? Iyo biopsy igenda gute? Uravuze ko bakura kwa gapande bakaca kugapimisha, hariho ubundi buryo bwo gupima kanseri? Kumbure kubatinya ubwo buryo canke babona ko buba bushobora kuba buzimvye, uburyo ni bungahe?
Biopsy ni gihe tuba tuvuze duti uyu muntu tugende kumupima imbere y'uko abagwa. Hanyuma rero hariho ibindi, nk'umuntu ugasanga bamugiriye operation kubera akabyimba, ugasanga nk'umurwayi afite akabyimba ku gihimba runaka cy'umubiri, hanyuma wasanga kwa muganga ntibagize biopsy ahubwo bakabaze. Rero bisaba yuko mbere nagira mbonereho nakajya kukubibwira abantu bose babyumve, ko umurwayi wese afite akantu kabyimbye ku mubiri cyane mu nda mu mubiri, bikaba ngombwa ko bakabaga. Ni byiza rwose yuko ako kantu bakwiye ko batagata, ako kantu gategerezwa kujyanwa muri laboratoire bita laboratoire d'anatomie pathologie, kugira ngo gasuzumwe hamenyekane yuko karaga kanseri cyangwa katariko. Kubera yuko hambavu yo kubagwa, uwo muntu arashobora kuronswa iyindi miti. mugabo ikintu kiba cyiza nuko misi yose imbere yo kubaga akantu kakabyimba atari gihute ni byiza gose yuko abaganga abari bo bose bokabona bo banza kuvugana n'abaganga bavura kanseri kugira ngo hasigweho umugambi wo kugatohoza neza kugira ngo naho yobaga amenye ko abaze kanseri cyangwa amenye ko abaze akatari kanseri kuko kanseri ntibagwa uko ariko kose kandi inyuma yo kubagwa hari ibindi bintu biba ngombwa ko dukora cyangwa ibindi biti biba ngombwa ko dutanga rero abantu batangure kumera amagabo n'abagwayi babimenye yuko ikibyimba atari gupfa kubagwa gusa.
Murakoze cyane, reka twakire uwundi Marcel ku murongo wa telefone. Uratwumva Marcel?
Yego, ndabumva neza kandi ndabaramukiye.
Amahoro cyane.
Mahoro kuri twese. Ndashaka kubaza muganga ikibazo kigera kuri kibiri gusa. Iyo tureze kanseri usanga bavuga utunyangingo cyangwa se serire zigize umubiri ziba zakuze mu buryo budasanzwe, noneho zakura mu buryo budasanzwe akaba ari zo ziza kuvamo ubwo burwayi budasanzwe nabwo bwa kanseri. Ariko mu by'ukuri ugasanga umuntu urwaye kanseri y'ibere ntabwo ryabe ryakuze kurusha rigenda ibyange cyangwa se mbere ryabyimbye cyane, uretse gukora uri kuri kanda nk'uko minisante idushishikariza kubatwa n'abagore bashobora kwituzima ngo bumve ko ari utuntu tw'udutima tw'imibere. None nkabaza ikibazo, kanseri ko ari indwara z'uruhererekane mu muryango, kanseri nayo ngo turi kuri kanseri y'ibere ku bamama, yaba ashobora kuyirwara n'umukobwa we akazayirwara n'abazamukomokaho akazayirwara cyangwa n'indwara umuntu arwara ku giti cye kubitanduraho ndabivuga itanduye. Hanyuma ikindi cya kabiri, ni ryari umuntu wese cyangwa se by'umwihariko umudamu ni ikihe kibazo yakabaye yumva ku ibere rye akajya kwisuzumisha kanseri? Kuko mu kanya igarutse kubyo dushyite n'utubyimba, ariko hari n'igihe umubu cyangwa isazi cyangwa izuru bishobora kukurya ukabona ni akabyimba katagira icyo gatwaye katakubangamiye. Ubundi ni ryari umubyeyi umukenyezi yakabaye ajya kwisuzumisha kanseri? Sinyizere gusa, ni ryari umuntu yakabaye avuga ati uburwayi mfite ndumva budasanzwe reka njye kwipimisha kanseri? Ni ryari byakabaye kwa muganga?
Murakoze cyane. Ego muganga, kumbura ibibazo bya Marcel abaza ati mbega iyo umubyeyi yari fise bisigura yuko n'umukobwa azobigira canke biba bimeze gute? Hama ikibazo cyo cya kabiri cyerekeye ukumenya neza kansere ubufise ako kantu kagaharage kuba kumva mu mubiri, mbega ibindi bimenyetso n'ibihe? Udusigure neza na neza kuri bamwe bari kubarumviriza bavuga bati mbega aka kantu no bafise ndakeneye guca nja kwa muganga buno nyine canke haba hari ikintu cerekana neza na neza yuko hashobora kuba harimo kansere?
Murakoze cyane. Uyo yabagije ibibazo bibiri. Icya mbere ati mbega kansere birashoboka yuko umuntu ayirwara akazoyihereza abamukomoka ko n'abandi. Nagira namubwire yuko icyo kirashoboka cyane. Nabivuze yuko kanseri hariho umuntu yayirwaye mu muryango, ni byiza yuko umuntu agiye kwa muganga aza aravuga yuko mubi wabo hariho uwarwaye kanseri, kuko birafasha. Hari usanga kanseri ziko ziherekanwa mu muryango, ugasanga uwo muntu nawe haragiyeho urutonde rw'uko dushobora kumufasha kugira ngo tumukurikirane tume turaba yuko kanseri nawe izoza tukayivura. Mugabo rero nagira ndababwire rero yuko kanseri iri mu ndwara zizwi yuko hariho igice gitegerezwa usanga gihererekanwa mu miryango. Iyo kanseri nabivuze kwirangwa n'uko ifata abantu bakiri bato cyane munsi y'imyaka 40. Rero ubagije umuntu agwaye kanseri afite munsi y'imyaka 40 donc akiri umujene cyane, kenshi usanga mu muryango wabo hari abandi bantu bagwaye kanseri y'ibere cyangwa ya ovaire. Rero mu bazungu hari abateye imbere cyangwa mu bindi bihugu bamaze gutera imbere kuvura kanseri, hariho n'akantu turondera muri kanseri y'ibere yamaze kujyaho tukagapima tukakabona, bita BRCA, ni gene bita BRCA. Tukayirondera dusanze irimwo tukamenya neza duti iyi kanseri rero irahererekanwa mu muryango mbere, tukaca dutangura gushyiraho urutonde rwo gupima abakomoka mu muryango w'uwo muntu yayirwaye. Bishoboka rero kuri kanseri cyane cyane ya overe na kanseri y'ibere, ibyo birashoboka cyane. hanyuma yabajije ikindi ati mbega kanseri ibimenyetso n'ibihe byotuma umuntu amenya yuko yagiye kwa muganga donc ayigwaye kanseri irashobora gutogwa itaragira ikimenyetso na kimwe na nyene yo atarabimenya nibi nababwiye yuko uko umuntu akura yongereza imyaka yiwe niko n'ibyago byo gushobora kugwara kanseri bihari nicyo gituma mu gutunganya iri sekeza rya Octobre Rose ryo gupima kanseri ku bagore dupima abagore badafise n'ikimenyetso na kimwe mugabo muri aba turimo turapima turamaze kubona abo dusanga naho ata kimenyetso cyari bwabeho bagwaye kanseri bisigura rero yuko umuntu wese w'umumama arimo aranyumva afise imyaka irimo irarengana 40 naho muhiri wabo hoba ata muntu yigeze agwara kanseri naho yoba ata kimenyetso na kimwe yiyumvako yotangura gushyiraho urutonde rwo kujya kwipimisha no kwisuzumisha kanseri mbere bibaye ngombwa nawe nyine ari muhira akadariraba akikorakora hanyuma kwa muganga turaheza tukamwereka ingene azoza arabikora ari wenyine muhira kugira ngo adufashe kwicungerera ibere yiwe hanyuma ibindi bimenyetso bikunda gutuma abantu bamenya ko bagwaye kanseri nako kabyimba akantu kameze nk'akabuye kaduka mu ibere umuntu akadakorako akakumva kagatera gakura cyane kakaguma mu ibere ukamengo kagumya ari gatoya mugabo kakaguma igihe kirekire ntikayonge ako kantu umuntu wese yokumva yonyaruka cyane kugenda kwitura ibitaro bivura kanseri bakamufasha kugapima ikindi nukumva nk'akantu kabyimbye nyene mu kwaha gatumberanye n'ibere mugabo amajya mu kwaha nako nako nyene iyo kabayeho ni ukunyaruka gose ukagenda ukabwira umuganga ko kariyo wakumvise ukagapima bakakupimira bakaraba ibyo ari byo ikindi ni ibere ryaduka rikabyimba umuntu akabona ibere ryiwe rirahindutse yari abiri akabona rimwe riradutse rirabyimbye cyane mbere n'uruko bagwaje rugahinduka rukamera nka kujya k'umucungwe ibyo nabyo nyene ni ikimenyetso kitabesha yuko iryo bere rifite ibibazo ikindi ni nk'uku wobona ibere ryawe usanzwe utonsa cyangwa ukanaherutse konsa ukazubona riratanguye kuza ririkama ibintu bijya kumera nk'amata cyangwa nk'amazi bitera bihindura kurera ibyo nabyo nyine si ibintu bisanzwe bisaba yuko umuntu abyibonye ko nawe nyine yegera abaganga tukamufasha gutohoza no kumenya ibyo ari byo kenshi birava kuri kanseri ibindi ni kugwara agakomere ku ibere ukabona agakomere karadutse kakabaho kakagumaho aho gukira kagatera kaguka nako nyene nukuza umuntu akabonye akanyaruka cyane kwa muganga rero muri bano turimo turapima uno munsi n'abantu batagira ikimenyetso na kimwe muri ibyo cyanke bagifise bakabona umengo n'ibisanzwe bizokwijyana abo nibo turimo turahamagara ati nimuze tubarabire kandi turamaze gutora abatari bake twasanze ari kanseri
kuri ako gaharage muganga asubira inyuma gato akubasha kumva kabarimo mbega kaba kababara canke kaba gasanzwe nyine karaho ariko atabo babare burimo mugabo ukumva yuko hari akantu k'agaharage karimo
kaba kababara canke ntikababare icyo womenya ni uko ibere ni igihimba cy'umubiri gitegerezwa kuba coroshe cyane wumvise gitanguye kuguma ukumva harimo akantu kaje akabuye ushobora gupima n'amasantimetero yako ukayamenya ukumva n'akantu swate kagendagenda ukumva akanyiganza bidakunda cyangwa bidakunda kukanyiganza kano n'akantu kadasanzwe mu yandi majambo kari ahantu katategerezwa kuba kari kubera yuko ibere ryategerezwa kuba ryoroshye ubuho usanga harimo akantu kagumye byumvikana yuko kaje vuba ako rero umuntu wese akumva nanyaruke kwa muganga bagapime bamenya ko ariko hari igihe usanga ataraga kanseri ugasangana kandi kabyimba mugabo ataraga kanseri abaganga bakamufasha gushyiraho urutonde rw'ingene kavugwa araga kanseri cyangwa atariko
urakoze cyane reka kumbure mpindukire kuri Facebook yacu naho nyine muganga turafise bariko barashikiriza ivyiyumviro uwitwa Dieudonné Brian we ndumva ko ari mu Burundi kuko avuga ko ati nukuri ndashima ukuntu bamfashirije umuvyeyi wanje hari mu kwezi kwa gatanu byabaye ngombwa ko bamuhindura nako ibere kubera cancer kuvuga yarabituye mu bo mwahamagaje kuja kwivuza cyangwa kwipimisha Dieudonné arashima Tanganyika hospital kubikorwa mwabakoreye mu muryango aha makuru ico nyene Dieudonné avuze ati byabaye ngombwa ko bamuhindura ibere tubyire muganga uburyo bwo kuvura mukoresha ngaho kuri Tanganyika hospital iyo muri kumuravura abagwayi turumva yuko kera abantu ba tegerezwa kuja hanze y'igihugu bagiye habari kwipimisha cyangwa kwivuza ubu muri iki gihe ubuhinga buhari n'ubuhe cyane cyane mu Burundi cyane kuri Tanganyika hospital
Tanganyika hospital turavura kanseri kandi turafise n'abahinga batari bake batahura neza kanseri izarivyo umbajije rero ngo ubuhinga dukoresha mu kuvura nagira ndakubwire yuko kanseri igihe tuyimenye tuca tunyarutsa tukagira ikintu bita bilan d'extension no sigura yuko ari izi scanner dutuma abantu kugira ngo dushobore gupima yuko kanseri atakindi gihimba iratandukira rero tumaze kugira scanner dusanga kenshi kanseri ziri ubwoko bubiri hariho kanseri iba ikiri aho nyene yatanguriye twita kwiri kuri stade localize hariho n'iyindi kanseri dusanga yaramaze gutandukira ibindi bihimba yarasanzwe wasanga yaravuye mu ibere ikagenda mu mahaha ikagenda mu gitigu canke ahandi hose mu magufa gutyo ni ukuvuga izo kanseri zibiri ntizivugwa kumwe iyo ikiri ku rugero rwo hasi ni ukuvuga ikiri aho yatanguriye mu kuyivura tretema yayo nonge umuti nyamukuru umuntu tumuha ni kuyibaga mugabo rero kuyibaga kubera kansere kimwe mu bituma iri ngwara idasanzwe nuko kenshi nk'umuntu ayibonye ku myaka runaka nka 50 dufate kenshi bayatanguye kera cyane nko agifite nk'imyaka nka 30-40 rero iyo itwari iri nyuma yayo yaho yatanguriye niyituma kenshi hari umuntu abagwa tugasa dusanga duhejeje kumubaga tumaze kugira karakterizasyo tukabona ingene imeze ibiyiranga ubwoko bwayo n'ibindi byose tugasa tuvuga duti uyu naho yabazwe turamuha uyundi muti inyuma yo kubagwa bita chimiotherapy ibyo turabishyize ngaha kuri Tanganyika kandi ni byinshi birakwiye cyanke iyo nyene ikiri lokalize tubonye ingene ingana ubunini bwayo tukavuga duti uyu muntu azobagwa mugabo uku kuntu ingana kubagwa ntibyokoroha reka tubanze tumuheshe imiyoterapi tuyigabanye ingene ingana mugabo kanseri itaratandukira ibindi bihimba umuti ntabanduka ni kuyibaga twabanje kumuhasha imiyoterapi cyanke tukamuhasha imiyoterapi inyuma yo kuyibaga tumaze kubona rero ingene imeze muri iyo laboratoire d'anapati batubwiye yari gusanga umugore afite kanseri ifite bya bita ama receptor hormone kuko navuze kwibere bitunzwe cyane n'inkabuzo bita hormone zikorwa n'udusaho sintanga z'abagore umuntu rero atuma hormone muri iyo kanseri yiwe duhejeje kumuha ibyo byose navuze turamuha na umuti wo kuzibira ayo ma hormone kubera yuko ayo mahormone n'ubundi agumya akora kanseri zo ari igihe isubira ikagaruka tutatumuha rero uwo muti w'amahormone amara ko nk'imyaka 5 kuri ibi rero byarukarize hari umuti tudafishe mugabo urahari mu Rwanda canke muri Kenya turavugana n'abaho kenshi abagwayi bamwe barashobora kugenda muri Kenya muri mu Rwanda kugira babahe radiotherapy bivanye n'ingene iyo kanseri yavuwe byose ntibyosigurirwa ngaha ku radio mugabo radiotherapy murumva yuko tuyitanga turayironka Burundi mugabo turayimirije kuyironka nayo nyene mugabo ubu turayironka tukarungika hanze nyuma abagwayi bafite kanseri nabo yamaze gutandukira ibindi bihimba abo ntibabagwa habe na gatoya ahubwo kanseri yabo turayiha dushyirako chimiotherapy canke ibindi bikoresho byose dufise bibanye n'ingene ikansere ubwoko bwayo bumeze tukamuha chimiotherapy tukongera ko n'iyindi miti itari chimiotherapy mugabo bita therapy fibre bibana n'ingene kanseri imeze kubijanye na caractéristique moléculaire rero ibere ya kanseri yasanzaye iyo ririnze ribagwa tuba tugize icyo bita chirurgie de propriété mugabo tudafite ihangiro ryo kuyikiza nicyo gituma umuntu tubanza kumutuma amascanner kugira ngo tumenye neza ahigeze ahiva nahigarukira.
Muganga bari babajije bati amahigwe mbega bangana gute yugukira kanseri yo mu ibere amahigwe kumure biratandukanye kubivanye na kanseri ngine bimeze ariko mu bisanzwe amahigwe abatwumva bo biteza gute.
Abantu benshi iyo barimo baratubaza kanseri ngo amahigwe yo gukira nibaza yuko ibyo gukira batobivuga gutyo utigute bica bituma bagira ubwoba cyane kubera bavuga ngo iyi kanseri yacu ntizokira mugabo kambavu ugasanga urafise hari wundi muntu agwaye nka diabete cyangwa hypertension izo nazo nyine ni indwara zidakira mugabo ugasanga abantu bazifise cyangwa aba babona bazifise ntabwo babumva rero kanseri tuvuga yuko ishobora kuvugwa avec intention de guérison donc dufite ihangiro ryo kuyikiza iyo ikiri mu ibere itaratandukira ikindi gihimba hanyuma tukavura uwo muntu tugaheza tukavuga ati kanseri yabazwe habonetse chimiotherapy habonetse hormonotherapy neza kandi umurwayi twamukurikiranye mu kiringo runaka kidashobora kujya munsi y'imyaka itanu tuguma tubonana nawe dusuzuma tugira gute tukazosinda tukamubwira duti wewe nutahe iyi kanseri yawe yarakomeshejwe bikwiye mugabo kanseri zino zamaze gusanzara mu bihimba bindi nko mu mahaha mu gitigu hehe izi turazivura dufishe ihangiro z'uko zidasubira kurenga aho zigeze mbere bibaye ngombwa tugakubura rwose ugasanga hose aho zari zatandukiriye twazikuyeyo zavuyeyo mugabo umuntu ntitugenda tumubwiye ko yakize ahubwo tukoresha icyo bita remission kuvuga ati kanseri iri muri remission hanyuma tugaca dushyiraho urutonde rwo kuyicunga twaza turabonana n'umurwayi nko mu mezi atatu mu mezi abiri atandatu kugira ngo tugume dupima isubiriye gukura dushyire ku wundi muti bikagumuka gutyo 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 mu yandi majambo kanseri yamaze gusanzara mu bindi bihimba ni indwara twita kronike kandi ntituyivura kugira ngo tuyikize tuyivura kugira ngo uwifise nimba hari akazi yari yikorera agatunze umuryango abandanye agakora mu yandi majambo babanda amahoro nayo ntagire ikimubuza gukora canke ngo amerewe nabi usange yama arimo arasumukura mu buzima bwiwe bwa misi yose akaba nk'abandi bose.
Murakoze cyane. Uyu muri ko murumva ni muganga Gustave Negamiyimana wo kuri Tanganyika Hospital mu Burundi. Muganga Gustave Hamenyimana murantunga Negamiyimana. Gustave Negamiyimana muganga kuri Tanganyika Hospital mu Burundi yaranonosoye kuvura indwara ya kanseri niwe ari karadufasha kuyitahura akaba ari karanatubwira nisekeza ibitaro byabo biriko birakora muri iki gihe muri uku kwezi kwa cumi. Reka tumira mate turagaruka
bakunzi b'ijwi rya Amerika umwaka urashize tubateguje ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru Ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mvuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashe iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Ohyane Tangishaka ikiganiro ni muri sanga nkuko mubizi muracumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda uno munsi tuko turaganira ku ndwara ya kanseri y'ibere kanseri ifata abakenyezi n'abagabo ariko cyane cyane turashimika ku kuntu ikarira abakenyezi n'abigeme tuko turaganira n'umuganga wo kuri Tanganyika Hospital mu Burundi ni muganga Gustave Negamiyimana Gustave Negamiyimana yanonosoye kuvura iyo ngwara ya kanseri niyo ari karabidufashamwo kubitahura neza. Muganga muriko murakorisekeza muri kino gihe musuzuma ingwara mbega abatwumva babaza bati muta muri hisha amafaranga ngaha kugira ngo mupime abo bariko barabitura muri iki gihe.
Murakoze cyane. Ibi turimo turagira byo gupima ingwara ya kanseri nikekeza twari twashizeho kugira ngo dufashe abapasoni kugira ngo iyo ngwara ya kanseri ntibasinzikaze. Twafatiye ko twigeze kuritunganya rimwe mu mwaka uheze ku bapasoni amajana abiri na mirongo itanu na batandatu batwituye tugasanga harimo 15 bagwaye iyo kanseri. Bisa bitwereka yuko mu Burundi naho batayipimisha ari nyinshi kandi kwigwiriye rwose. Tusha rero tuvuga duti Tanganyika Hospital tuzohora dufasha Abarundi kugira ngo bazwe baraza kwipimisha. Rero ibijyanye no kubonana na muganga akagupima akanakwigisha ibijyanye na kanseri y'ibere kugira ngo nawe uzoze urabyigisha abandi, bino tubikora ku buntu nta mahera turimo turasaba kubwabyo. Mugabo hariho ibindi bipimo umuntu aje tugaheza kumupima kumusuzuma tukavuga duti urakeneye nko kugira ekografi cyangwa urakeneye nko kugira mamografi. Ibi bipimo umuntu yaje arabiriha mugabo ibiciro byabyo ntibihejuru cyane na bukebuke ku ngozi y'ikampanye kubera usanga biri hasi nka mamografi igurwa 150,000 ekografi 30,000 aya samahera menshi ku muntu arimwe araharana kugira ngo arokore ubuzima cyane cyane tumukingira indwara nka kanseri y'ibere.
Murakoze cyane. Muravyumvise rero muganga arabahamagariye kuja kwipimisha iyi ndwara ishobora gusinzikaza umukenyezi canke umwigeme. Umuganga yatubwiye yuko ibere rishobora kwaduka rikagira ibintu bitandukanye bikwereka yuko rishobora kuba rifise akabazo. Muri byo yavuze ko rishobora gutangura kugira amazi aseseka muri cyo gihe irukira muganga, rishobora kuba rifise akantu k'agaharage kaba kababaza cyangwa katababaza ariko karimwo ukumvise irukira muganga. Aravuga ati yashobora kuba ufise agakomere gasa n'akatariko karakira ariko kariko gasa n'akaguka, naho nyene irukira muganga agusuzume. N'ibindi bibazo n'ibindi bimenyetso byinshi muganga yatubwiye mu kugerageza kudufasha gutahura cyane iyi ndwara. Hanyuma muganga turavye kubijanye n'ibindi biciro kuko bashobora kuba bamwe batinya kubitura kubera ibiciro by'ama examen bizamini byo kuza kwipimisha n'ibindi cyane cyane nabo mu gihugu hagati. Mbega hariho uburyo bw'abagira neza baba bari kubarafasha mu kuriha bimwe muri ibi bizamini bizimvye? Hama ikibazo cya kabiri no babaza nti mbega mu gihugu hagati ho muba mushikayo canke murarindira nabo nyine abari mu gihugu hagati bakabashikira?
Ego ibyo mumbagike na byo ndabitahuye. Kuri ubu nta bagira neza dufise barimwo baradufasha muri sekeza turimwo. Mugabo abagira neza muri kazoza tuzobaronka kubera yuko kanseri ni indwara itarizwi mu Burundi. Mugabo ubu abahinga tuyivura twarabonetse n'ibitaro biyivura birahari, twibaza yuko tuzofashanya n'abagira neza basanzwe bafasha leta y'u Burundi natwe batangure kudufasha kugira ngo tuvure abenegihugu b'u Burundi cyane cyane ko mu Burundi basanganywe n'uwo mugambi w'uko nabo bovura kanseri naho ikigo cy'igihugu kivura kanseri kitarajyaho. Hanyuma mu gihugu hagati by'ukuri ntituratangura kudugayo. Kuri ubu turacyakorera Bujumbura ngaha muri Tanganyika Hospital. Mugabo u Burundi si igihugu kinini cyane n'abantu baba mu gihugu hagati baramanuka tukabapima canke mbere ugasanga turabavura. Mbere nagira ndakubwire yuko benshi mu bagwayi turimo turakurikirana uno munsi s'abantu bava i Bujumbura usanga benshi arabava mu ntara za ruguru kure. Rero turayivura mbwa turafise ibikitubakiye tutarashobora gutorera inyishu. Twibaza yuko uko tubandanya tubivuga kuko nabyo nyine bitanguye vuba hazogera igihe abajeje gufata ingingo muri icyo gisata badutahure, hanyuma kandi batwegere batubaze ibyo dukenye kumbure badufashe no kubirondera.
Mwakoze cyane muganga. Akumbura kajambo kanyuma dusozera ikiganiro. Mwakoze cyane gukanya mwafashe kugira ngo musigurire abanyonyi bishwe rya Amerika ikibazo cha kanseri ya mabere nisekeza muri mwo turabashimiye cyane. Akajambo kanyuma dusozera murakoze.
Ego akajambo kanyuma nubwira abantu nuko mu Burundi hariho ibitaro bigura kanseri. Abantu ntibabandaje bajya kwiguza hanze bamara amafaranga yabo mu Burundi turafite imiti kwiye. Iyo nibikoresho byo gusuzuma kanseri tukayimenya. Halima kandi turafite imiti ibura kanseri nibyo hariho ibyo tarashobora gushikako kubera ariho tugitangura mugabo turafite abahinga batwiye n'ibikoresho bikwiye abantu rero turabahaye kaze bazoze batugana canke kwivuza
murakoze murakoze ya ni muganga Negamiye Imana Gustave mu Burundi murakoze cyane rero mwese mwaduteze amatwi nabaterereye ndashimye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka no kwishwe rya America murakoze mwese.